mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazengiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda kandi turabaramutsa twi live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook VOA radio yacu YouTube yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murwi urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi Red Tabara ejo kwa kabiri waritirira ibitero vyagabwe muri komune ya Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Mutumwa uwo murwi wacije ku ruga rwayo rwa Twitter wavuze ko ivyo bitero ari intango y'urugamba rugamije kurwanira ko mu Burundi hajaho leta igendera ku mategeko. Ubushikiranganje bujeje umutekano muri ico gihugu nabwo bwatangaje ku ruga rwayo rwa Twitter nyene ko bwazimanganije ico bwise akagwi k'abagizi ba nabi binjiye bava muri Congo. 14 mu bagize ako kagwi baricwa, hongera hafatwa inkoho zabo 11. Hagataho hamenyesha makuru bane mikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi n'umushoferi wabo bariko bakurikirana ivyo nkuru bapfungiwe ibubanza. Icuka kiri bubanza inyuma y'ico gitero kimeze gute? Wibaze iki kuri ico gitero n'ivyabo bamenyesha makuru muri isanga ino munsi? Twashimye kubaha urubuga ngo mutubwire ico mugona imbere y'amara yuko tuja mu kiganiro nyezina. Reka mugenzi wacu Desire Hatungimana abanza ducire ku masonga uko ivyo ico gitero vyagenze.
Imitumba itatu ariyo Dondi, Kayange na Masare isanzwe yegereye Kibira niyo yumvikanye mu rwamo rw'amasasu menshi mu bucagu cyago bwo kuri uwa kabiri. Ababibonye n'ababyumvise bavuga ko cari igitero gikomeye kandi ko baciye bahangana n'igisirikare hamwe na bamwe mu rwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Mu gisirikare banse kwitaba telefone y'ijwi rya Amerika yifuza kumenya uko ibintu biteye aho muri bubanza. Mu gipolisi niho bagize icyo bashikirije kuri mwe maradiyo akarere Bujumbura umunsi ugira uhere atawuramenya ukuri kubivugwa. Moize Nkurunziza icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arahakana ko atari gitero ariko arakagwe k'abantu 15 bari bitwaje ibigwanisho.
Abagize umutekano bashoboye barashika hakiri kare mbere baraheza bararafana n'ako kagwi. Ako kagwi rero icyo tubabwira ni uko kari kaje nka kamwe kaza muri guhagarika itariki 11 z'ukwezi kwa kane mu itariki 18 nk'uko ku muri ibyo kagandaguye abantu n'abandi bagakomeza bagatura n'amazu. Ariko rero byabereye isomo abajije umutekano n'abenegihugu, nacyo bituma rero akagwi keje nka ijoro katagize amahirwe kuko akagwi kamaze guhura n'abajije umutekano nuko bashoboye kukazimanganya kose kuko muri abantu bari bakagize abantu 14 bapfuwe hanyuma harafatwa n'ibigwanisho bari bafiswe. Ibyo nabyo bikaba ari mu 11 cyenda zo mu bwoko bwa Kalashnikov, iyindi yo mu bwoko bita ni Kalashnikov hamwe n'iyindi yo mu bwoko bwa RPG.
Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi avuga ariko ko umugwi wari witwaje ibigwanisho waje ufise imforo nk'iyo mugwi wigeze kuza gutera muri ruhagarika muri komine ya Buganda y'intara ya Cibitoke ukagenda wisha abantu barenga kuri 26 mu mwaka uheze. Ikindi avuga nuko atabantu bahasize ubuzima uretse 14 muri 15 bavuga ko bari bagize ako kagwi. Ku rundi ruhande amakuru yatanzwe n'abanyagihugu nuko umupolisi umwe yahasize ubuzima n'abantu bataramenyekana igitigiri bahakomerekeye abandi nabo baciye bahungira kuri komine Musigati. Abamenyesha makuru bagerageje gushika ku rubuga gutohoza inkuru ntibashoboye kuyironka. Ni mu gihe n'amakuru menshi ariko aratangwa n'abanyagihugu bayacisha ku rubuga ngurukana bumenyi. Aba ni bamwe mu barungitse amajwi yabo babicishije ku rubuga rwa WhatsApp.
Inkuru yo muri kino gitondo nuko abarubera binjiye baciye igihanga muri bubanza baraduga bafata abantu barenga 20 barabatwara n'aba chef de secteur harabatwaye baraheza bagera ku Iranda baca barinjira nkabinjira kabagomba kwinjirira randa ngo bacumuke baduge ruguru muzamasha urero babariko ariko intambara iriho
kandi ngo abapolisi bagiye kwentarva nayo Musigati niyo barariko ngo nibeshi kose barobere.
Isoko ryijwi rya Amerika ryamenyesheje ko uwo mugwi witwaje ibigwanisho wari wanyuruje abantu barenga 20 harimwo nabo mu ntwaro ku mitumba babakuye muri komine Bubanza. Ariko inyuma yaho bamaze amasaha nk'6 babashikanye muri Musigati ahagana ikibira bahavuye babarekura mu ntwaro hamwe no mu gipolisi barahumuriza abanyagihugu bavuga ko bosinzira tankomanzi kuko umutekano bawugarukanye. Hagataho ariko abagwanyi w'umugwi ugwanye ubutegetsi bw'u Burundi rede tabara mu itangazo wasohoye bavuze ko ku munsi wa mbere tariki 21 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka w'2019 itariki y'ukwibuka imyaka 26 irangiye intwari ya demokarasi igandaguwe batanguye ibitero bigenewe gushiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko bibutsa ko urugamba rwabo rwerekeye demokarasi rukenewe cyane muri iki gihe mu Burundi. Abagwanyi batangaza ko batanye mu mitwe n'abasirikare ba leta bamenyesha ko Burundi udatekanye nk'uko leta ihari mu Burundi bivuga.
Nuko rero Desire Hatungimana arakoze kutwibutsa uko vyagenze. Namwe rero reka tubagaruke ko aho muri mushakwa muri Bubanza mufise aka telefone ka WhatsApp mutubipe tubahamagare mutubwire uko icuka kimeze. Inimero yacu ni guteranya 1 2 4 1 9 9 1 9 3 1 ndasubiramwo guteranya 1 2 4 1 9 9 1 hambavu ya mwebwe muri Bubanza turaha nabandi akaryo bari mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye nabo nyine batubwire ico babigona. Kwa mbere duse ni Ndikumana ikaze.
Yego murakoze.
Uherereye
Ingozi.
Nuko rero no musi twabahaye wundi musanze umenyereye ko ku minsi ya gatatu ari ikiganiro cy'amagara y'abantu ariko akenshi abaganga twituye ku munota wa nyuma baranaduhundura bakatubwira yuko byabagoye kuvugira ku ijwi rya Amerika twaciye tuhitamo kubaha urubuga kugira ngo mutubwire ico mugona kuri ico kibazo c'i Bubanza n'abamenyesha makuru duga ku ijambo.
Ego mu bisanzwe ikintu ahubwo kimeze nk'ikibabaje n'iki cyabamenyesha makuru kubaza n'uburenganzira kandi ni n'akazi. Mu bisanzwe abanyagihugu bari mwako gace kabereyemo izo ngwano nibo babwiriza gutanga amakuru kandi ayo makuru babwiriza kuyaha abamenyesha makuru bagiye kuyaha babaza. Ni ukuvuga aha hantu barahohotewe cyane kuko bari bagiye kwibariza amakuru aho byabereye kuko uno munsi aho turi mu bisanzwe turonka amakuru ugutandukanye na cyane cyane akunda guca ku mvuga ngurukana bumenyi kuko amaradiyo yabitanga ugutandukanye ushobora gusanga ibyanditse ku rubuga kanaka n'ibindi byanditse ku rundi ugasanga bimwe birabeshuzanya n'amakuru kikivuga ibi ikindi nacyo kikavuga ibindi. Rero icyo twari kwizera neza nuko abamenyesha amakuru bahishikiye aribo bari kuduha inkuru y'imvaho kandi bari kuba bayihawe n'isoko aribo bene gihugu bo mwako gace ibyo bintu byabereyemo. Icyo twasaba ni uko abamenyesha amakuru bo barekura kuko bararenganijwe bari ku kazi kabo ka minsi yose.
Makuru aho tugeze amakuru ku mbuga nguruka amaso ku mbuga nguruka na bumenyi baravuga yuko uno munsi bumvirijwe ariko bakirindiriye ico ingingo iza gufatwa baracari rero mu bintu ya polisi. Hanyuma Ndikumana mu butumwa ugwanya ubutegetsi bw'i Burundi rero tabara wacishije ku rubuga rwayo rwa Twitter aho aravuze yuko ngo igihugu kidatekanye nk'uko ubutegetsi bwo muri ico gihugu bivuga aho ingozi vyifashe gute ivy'umutekano icuka kihari n'icaha.
nukuri nuko ari nyandiko nyene bagira ingozi nukuri turatekanye nta ngorane nimwe kiretse ari nk'ibindi byo bamunyuma ubu aho umuntu aherereye ibikorwa byo arabirangura neza nta ngorane mbere imirimo ya minsi yose nta murimo n'umwe nta muntu ahohoterwa ngo nuko ngo eja tubona menga n'amanama amanama mu migambo itandukanye barayakora nta kintu cy'umutekano muke by'ukuri umuntu yovuga aho duherereye ego
urakoze ubwire umunsi mwiza ngahingozi
ego namwe murakoze
ego ariko imbere kugendaga ndikumana ingozi ijuri amerika murayikurikira
oya turinda guca kuri za whatsapp turonka amakuru yonyene
muronka makuru yonyene
ego
urakoze ubwire umunsi mwiza
ego namwe murakoze
ego twese na cedric kuyundi murongo wa telefone cedric kaza
Nyamakurunga uri ya Amerika.
Uherereye he?
Genderereye aho bita Entebbe, mu Buganda.
Duga kwijamba.
Yego. Kandi rero nagomba mba. Pomeriza bene wacu bene abavuga ngo ndugo ri wacu, uyu muntu ari ubanza bare bahuye namakuba. Mhm. Umukunde ngo w'intara. Abani nabo bari mu bwoba nyine butari mu Kenya. Yego rero ariko narabye ku mbuga nkoranyambaga ariko ndabona yuko amakuru bariko baratanga arimwo ibihuha byinshi cyane ariko aratuma abanyagihugu cyangwa abenegihugu bajyurabyurika kubera ko ibyanditse ko atari bisanga biri ahandi.
Amakuru uvuga nayahe ibihuha n'ibya? Ni ivyo bihuha ni ivyahe ku makuru ya.
Naye makuru yerekeranye nabo bantu bateye kuko bamwe baravuga ngo wari umugwi munini iyi abandi bakavuga ngo warantu ngo bakenya nko kunumbisa ubuze gikoresha cyo kubivuga.
Mhm.
Ni kuvuga umunyagihugu yumvise ko bari 15 undi akambira ngo cyari gitero timu yari n'imigwi yaro nabo nabonye ngo yari imigwi 3 ngo haraba imigwi umugwi wa mbere wabamaze gushya mu kibira.
Mhm.
Abo bango baba barahanganye nabo baba arabari basigaye inyuma.
Mhm.
Ikerero ngana ikorera n'atanu ndiko mpamagarira abajejwe ibyo kumenyesha makuru n'abajejwe intwaro kuha ubwisanzura bamenyesha makuru bagashaka kurubuga bagatohoza bagaha inkuru abanyagihugu ibe itomoye ama rero nkihenze mengo uyu mugwi irede tabara mengo ngombwe nubahoze ari generale niyo mbali
ayo makuru ntawe duhagaze ko twebwe
ego ariko rero je nje nagomba kuvuga navuga nti urujya aye mu Burundi inzira yari sigaye ntari inzira yo gutera yo kwica ibintu gihugu hama rero yewe ikindi kintu mbona mfitiye ko makenga ari hamaze iminsi hafatwa abantu bari mu mugambwe senere babagisako babatuze ibigwanisho nabamfite makenga navuga nti ibi birashobora guca bituma haca hafatwa abandi bantu benshi bazize kwikekwa cyangwa bazize ibindi kubera ko urabona ko hamaze kuba abantu bateye igihugu akaba hari abandi bari basanzwe bari hagati y'igihugu mu gihugu bagize ko baganisha urumva ko icyo bicabigirana isano nabo bantu cyangwa acyatuma haba umwikeko mu bantu baba bahurikiye mu icyo kintu bita uwo mugambi senere. Ego again nabona mengo namakenga kisi ariko sinzi ariko namakenga ariko ntawo reka kugira amakenga
urakoze hama ugasaba iki impande zose ugasaba iki impande zose ga Cedric
yewe icyo saba impande zose ikintu cy'andere manza gusaba nuko abajejwe abo izo mpande zate y'igihugu nuko bato bandanya bica abanyagihugu cyangwa bafata abanyagihugu babatwara nibahangane n'icyo gisirikare cy'u Burundi hama cyangwa igipolisi cyangwa icyo gisirikare cy'u Burundi nabo cyangwa ubutungane cyangwa ntibahohotera abanyagihugu bari hagati bakurikirane uyo mugwi ko numva abahazi neza aho hantu abo bantu bari kubaragwanira hegereye ishyamba
baravuga amakuru abakunzi b'ijuru rya Amerika ivyo bavuze wabyumvise mu nkuru baravuga yuko baciye banagana muri ico muri iryo shyamba rya Kibira
ego rene kana baka rero y'umugwano bya bivyo rero bagiye kugwanira n'iryo shamba cyane niregere ahari abanyagihugu hama bakabyimarira bakareka abanyagihugu bakikorera imirimo yabo.
Ugira umunsi mwiza. Yego. Ugira umunsi mwiza witwa Ntaka Faron Aimable kuri Facebook ngo leta byanka canke yavyemera bate n'abana bo Burundi kandi bifuza kubaho mwituze nk'abandi bose. Ngiyo ni ntango ubwo Burundi tuzobanamwo vyanka vyakunda. Turasi na Christophe kuyundi murongo wa telefone. Christophe Kadzi.
Awa murakoze.
Uherereye.
Ego yendi Bujumbura.
Tuga kwijambo.
Ego nuko byarabe bibaye twaraye tuzumvise rubanza twe turi hafi. Twarabyumvise ukuvuga abanyapolitike barabandanya basuka abantu. Abanyagihugu twaramaze kuruha nimba ari mugwiza canke uwundi kanaka uba uri kuriyumvira gushobora kuvuga yuko ushobora gutera igihugu cy'u Burundi. Abarundi baraharushe n'intambara. Ukuvuga nta ntambwe bazashobora gushikako nacyo gituma nk'ako kamono gatera abo bagifise nako gatima ko gushobora kwiyumvira ko bashobora gutera intambara mu Burundi. Hanyuma amakenga abura no kuvuga iyo ariko bariyumvira ibintu nk'ibyo bijyangira abura ibintu bikagira iki mu gihugu cy'u Burundi. Ubu twari twifuza ko b'amahoro ama nibaza nta ntambwe bashobora gutera kubera abanyagihugu bonye n'ubwabo ntabwo bari inyuma yabo. Abantu bose bari kubireka n'iterambere bireka no gushobora gutera imbere cyo gituma mvuga yuko abo bari baje gutera abo baje gutera novuga ko ari wabarungitse abasutse nk'umuntu ntacyo adashobora gushikako kiretse guhungabana n'abanyagihugu bari ko ajya ku iterambere igashobora guhungabana.
Ugira umunsi mwiza Christophe.
Murakoze.
Tose na Jean-Claude kuyundi murongo. Jean-Claude uherereye he? Uherereye he Jean? Uherereye hehe?
Ndi nga mu Buyenzi.
Duga ku ijambo.
Na?
Duga ku ijambo.
Yeni baka atumbi sinu nga tibeda atuche igoa. Kendi kwa nengi kihungu kye ya chitibu gachi. Kanasa tukangisa nime chumbu kundabi meji. Ndiko samuka na wabu kwa nwa nato wa shabu shakako chindi rero na amu yuko kwa njira.
Jean-Claude ko tuko turakumva nabi cyane sinzi ko ushobora kwegera inyuma y'ugo rusaku urimo. Woshora kwegera inyuma y'ugo rusaku urimo tugashobora kuyaga. Ndazi ko mu Buyenzi hakore guturimo twinshi nkumbure kuri mu mirimo ariko banza wegera inyuma. Reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze bavane ko Jean-Claude tumusabe kuja kure y'ivyo arimwo hama tube turakira Dismas. Dismas Cards.
Amahoro amahoro.
Biguherereye.
Yewe ndi mu Kirundo ibusoni.
Kirundo busoni, aha.
Ego nagiye mvuge kwikikije anyo n'iki gitero. Muhazede tabara wigaze. Tusanga umwe hariho abantu bari kwadusubiza inyuma. Ndefa dufise ntambwe nziza kandi iboneka. Nacantera rero kuri nami ndaba twite nyine twite rero tabara yashize ahabona yiganda cyo gitero ivuga ko yagize resistance ivuga ko ingabo zabo zihagaze neza. Mu gihe twumvise ko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Sotera Nkurikiye avuga ko cumi na bane bahasize agatwe. Rero abo cumi na bane baba bitavye Imana naho aba ari abagwanyi naho aba ari abarobeyi baba bakwiye kugira imbero bazwe mu Burundi bamenye kubaho neza.
Ico wita indero no kuvuga ikiga disima
ndero urumva ko hariho bamwe usanga bahenzwe bakavuga ngo bagiye mu kibere bagiye kurwanira igihugu. Urumva ko habariho akantu ko kubahenda
bagahendwa n'abandi
na abanyene bo muri rege tabara babahenda se navuga ngo ni naka
ariko turaje ingena abanyapolitike y'Uburundi bameze hariho nabantu usanga bari nyuma bakokeza ariko sino cyangwa mu kuri toke ngo ni naka ni naka mugabo
reka tugume kuvyivyo kuvyico gitero ivyo kwagirizanya tuvuga nabo tudashobora gutomora amazina tuvyihorere icokogwa rero muri make kuri we ni ca
icokogwa ni cuko toja hamwe nk'abarundi kukubaka Uburundi ibintu by'intambara tukabisezerera nagira umurundi asubira guhendwa ngo aje mu bintu by'ingwano kuko ubaho tugeze ingwano intambara cyangwa kuronga igihugu umuntu abishishije mu nguvu ntikishoboka nashaka kuri iki kijyanye n'aba bamenyeshamakuru b'iwacu nabonye ko n'abamenyeshamakuru bane harimo Christine Agnes harimo Terence n'umushoferi Adolphe ni kuba bafashwe bagafungwa sinzi intwaro yabyifashe ariko jewe nagiye nibaza akabazo gatoya rega twaje icyo gitero kuko ndaza kujyananya n'ibyo mu 2025 twaje icyo gitero bavuga igihe cyabereyeho tukaza turabira igihe abamenyeshamakuru bahashikiye ucumenga bo bari basanzwe babizi
bahashitse sangapi
ariko sinshire
bashitse disima tugende bukebuke kuko ntituze kwagiriza abantu ibyo bahashitse sangate
mwarabonye mu gihe by'imigumuko n'imigumuko
wobanza ukishura kuri ico kibazo cyaje ari bahashitse dismas urashobora kwanza kwishura kuri ico kibazo cyaje ari bahashitse kuvuze ngo uravye igihe bahashitse n'igihe gitero cabereye
ya uri kuraraba igitero bavuga ko cyo cabaye mu gaturuturu nabo ndazi nti bahashitseyo haciye umwanya munini ya mu isanzu uravye igihe
nivyo wemeza canke nivyo wiyumvira
umunaraba content
dismas utwihanganira karanga mutima kijuje ya Amerika ntidushobora gukora kuvyumviro bidafisa aho bishingiye ugira umunsi mwiza tufise Anastase kuri ndi murongo wa telefone Anastase kaze guherereye sabwe
iyo majeto
mu majefu y'Rwanda duga kwijambo
okay yego nyango bote kibazo ndabwo ni ashi no bara cyo minisitiri cyano ba Burundi arwo mutekano serivisi sibyo ane ikintu n'icyo nabasaba n'abantu banyine batangiye kokonyeza umutekano rwose nabasabira kugenza make kabisa bagakora nk'ikintu cy'ubwumvikane bagashyira hamwe kugira ngo barebe uburyo bakemura ibibazo biri hagati yabo aho kugira ngo babigenze gutyo noneho abanyamakuru bafashe bagafunga aharebwa uburyo bavuganirwa bagakurikiranirwa icyo kibazo bakarekwa kuko abanyamakuru hashi na heshi bafatwa nk'uko ngo bagafunga ukumva ngo bishwe mu bintu utanuye utanumva neza kabisa ariko barekuga bahabwa uburenganzira bwabo bakore neza
urakoze ugira umunsi mwiza Anastase
murakoze
ego George nawe uratwumva George ego aho uherereye ni nduga kwijamba
ego icyo nagomba gushikiriza ni nk'icyumviro ego biraba ewe naho sanswe ndugwaruka mugabo naho mu ntambara yabaye nayibonye naho mari nkiri mutoyi mugabo ikintu kihari umuntu akiri akishira imbere intambara cyose mu mushigikira kandi ariko urayaga n'abanyagihugu kweri uwo muntu bavuga bati uwo muntu wo gushigikira ikintu nagomba mbaze none ego ikibazo kimwe nagomba mbaze abarize neza abanyamakuru kintu bariko barabwira kuko uri kuraraba neza ngenda ndaraba bari ku kazi kabo sindo nahubwo yuko bose bapfungwa bariko baratohoza igihe
urakoze ugira umunsi mwiza ivyo bagirizwa nta byinshi birashobora kumenyekana gusa co bikoze uno munsi bumvirijwe ikinyamakuru iwacu bakorera cyatangaje yuko bumvirijwe bari kumwe n'ubu baburanira tukagira byinshi tumenya kuvyo babajijwe turaza kubatangariza amakuru yacu atandukanye ikiganiro ni muri isanga Wilson ikaze na wewe
gumuragoze cyane
uherereye
ndi mu Buhinde
nduga kwijambo
ayi icyo nashaka gushikiriza kuri icyo gitero cyo umugwi witwa Red Tabara wamaze kwemeza ko ari wo wagikoze nibaza yuko aho uravye igihugu kiri uravye aho cavuye ukaraba ibiturimo nta muntu numwe nibaza kwishigikira intambara kuko intambara ibyo yonona biba byinshi gusumba nibaza ko atani igikiza nimba hari injyane za politike nimba hari ibibazo bya politike babikemura mu bundi buryo badacishije mu ntambara kuko turavye ba banyagihugu batoyi nibo ba nibo bagwa mu mporero nibo ubu bariko barahunga nibo bataye ibyabo rero usanga intambara nta kamaro na kamwe nta kintu na kimwe gihindura kiza mu buzima bw'igihugu sinzi yuko amafoto amwamwe tuko turabona canke amavideo ubona abanyagihugu bariko bariruka bariko barahunga urana ko ari n'abanyagihugu basanzwe babayeho mu buzima budashemeye mu buzima butoroshe ugacushira kure kwirwana intekera ku mutwe barara rubunda nibaza yuko iyo muharire tabaraho uri hose nta sinibaza ko gushira imbere intambara aribyo bidogorokana amahoro mu Burundi ahubwo nibyo subiza inyuma igihugu cyane gusumba tugasaba kandi na leta y'u Burundi nayo ko yogerageza ikaraba kuriya nayo yagiye mu ishyamba ikagwana hama ikaja mu biganiro yoraba naba nabo batarabona bataragira ibyo bonona byinshi igasaba nabo bakaja mu biganiro kugira ngo intambara ihagarare kuko intambara nta kintu na kimwe bingura
igihugu uravuze ngo inzira y'umuheto kugira ngo bashire ku murongo ibyo bavuga ko bitagenda neza ntuyishigikiye ukavuga ko buca mu bundi buryo butandukanye nk'uburyo butandukanye ku bwawe bushobokane ubwahega Wilson
hari uburyo bwishi bashobora gucamwo harimo uburyo bwo gusaba ibiganiro uburyo bwo gusaba amakunga karemera igihugu kuko nibaza yuko Uburundi sidinga si igihugu kiri ahantu hacu nyine ni igihugu kiri mu miryango mpuzamahanga cyagiye mu ma organization menshi rero barashobora guca muri izo nzira zose bagasaba ko hari ibiganiro bagasaba yuko leta yegerana nabo bakavugana kugira barabe ingene nimba ibyo bariko barasaba bakabisaba mu buryo bwiza atari mu buryo bw'intambara hariho n'ubundi buryo bwinshi buhari ubwo buryo bwo gusaba amashyirahamwe mpuzamakungu y'abadawuni y'abahehe bagasaba hanyuma hari n'ubundi buryo bw'uko bashobora gushigikira hari imigambwe irikirakorera mu gihugu iri muri opposition naho batoba basangiye politiki ni bashaka kugerageza bagashigikira abo nyine kugira ngo nimba bumva bashaka gukura leta ihari uno munsi igaca mu matora hama uko babyifuza bikabuka ariko umuheto nta kintu na kimwe n'ukuri twarabibonye muri kahise nta kintu na kimwe byungura usibye gutuma abanyagihugu baja mu marira n'amaganya
urakoze Wilson ngaho mu Buhinde
ego hama kuri icyo kibazo cy'abanyamakuru nabo bafashwe
ariko usongora kugira ngo duje ku yindi mirongo ya telefone
ego nasaba cyane cyane yuko aya mashyirahamwe y'abanyamakuru na Voix d'Amérique namwe bwe mwogerageza ku buryo aba banyamakuru bafashwe bakamenya icyo bafatiwe hama niba by'ukuri bafatiwe ubusa bakabarekura kuko dukurikije amakuru twumva bari bagiye mu kazi kabo kandi na kazi ka minsi yose iyo habaye ikibazo bategereza kwaseruka kugira ngo bamenye by'ukuri ibiriko birabera kuri tele rero nibaza yuko bogerageza yaba babafashe bakabarekura mu gihe atakintu kiri ariko baragirika
urakoze uraranigwe ngaho mu Buhinde
Tase
na Silvestre ku yundi murongo wa telefone ariko imbere ko tumwakira nshuti bakunze ushobora kuri bubanza useka WhatsApp utubipe kuteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe urihe ga Silvestre urihe urihehe Silvestre urihe
ntambara y'imbundi kihari
urihe imbere kuja
none ukaza kugarukira abanyagihugu uri kurabasaga diyari ubakubita amasase bazemera yuko uri kurabagaruka ngira ngo mwarabonye akayi mwarabonye ibyahise mu mirongo icyenda na gatatu nuko n'ibindi harabaye intambara y'amasase warabonye zati yari kuri iki none iyo ntambara y'amasasi yubu niyaza kuba wumva batazoba bakomye imbarutso hanyuma ibintu bigatukira nka kwa kundi aho twokoze intambara ya Putin dukwiye gukora intambara ya Putin intambara y'amasasi ikavaho nta munyagihugu uba arambiwe n'amasasi agendera ko umuntu aje kurasa ze kuba ibyo bintu dukwiye kubivuga tukamenya isi y'ubu nyenyuze na demokarasi y'ubu no kumvikana kw'abantu b'ubu kuko abantu baramenye ibyo
Sylvestre
barakanuye baradi byahise biri ku biradu none rero icyo dukwiye dukwiye kurwanya ibyo biri ku biradu bibi tukabibonya mu ngingo ya protis abanyagihugu tukamenya ubwenge ibi tukabikuraho tugasubiza hisi
Ego Sylvestre
ndakumva
uherereye
ndakumva Diane
ni uherereye hehe
oya aho merewe cyo kuhambaza
okay nta kibazo ego ni n'uburenganzira bwawe hama mu vyuvuze uravuze ngo abanyagihugu barakanuye baramenye ubwenge baragira iki ati politiki uko yokinwa kugawe yokinwa gute muri make icokogwa muri kino gihe nicaye ku mpande zose
abanyagihugu barakaniye ubarati ingene bo kugira inzira y'ukuri ibakura mu mitego barakaniye barabizi bakwiye kurikura mu mitego niho bihari ibateze
gute
mu nzira nshasha kuko ibyo babona n'ibyo babonye bararibonye n'ibyo babona n'ubu barabibona bakwiye gutegura imitego yonyine kuko niyo bene gihugu niyo bazoshyira Uburundi imbere badakaniye Burundi ntagiye Burundi bujeze
hanyuma ga Sylvestre uravuze 93 uravuga n'izindi ntambara wabivuze imbere ko ugaruka kuri izo nzira zitandukanye habuze iki kugira ngo ivyo byabaye bigume byisubiriza umuti urashe wo kurangiza ko kahise kaguma kisubiriza nuwa
habuze kugira abarundi bumvikane bakinama baba bahunze baba ari mu gihugu bakajinama kugira ngo basubize Burundi imbere bere kubusubiza inyuma no kugaruka n'impunzi zose zikajya mu Burundi hanyuma ibibazo bafite bagaheza bakabimara biciye mu kuganira mu kumvikana nicyo kizomara ibyo bibazo byose biba biri mu Burundi kuko n'abarundi bamwe n'abarundi bamwe basangiye ururimi rumwe nta bwoko buhari mu Burundi ibintu barimba ubwoko n'uwitungiye inka akavuga ngo jewe ndi Mututsi namba yitungiye imodoka akavuga ngo jewe ngo ndi Muhutu namba yitungiye icunga agatangwa kuvuga iby'amoko nta moko ari mu Burundi bavuga ururimi rumwe n'abarundi bamwe bakwiye kujya hamwe bakajya inama nziza yo kurongora Burundi bushasha Burundi burongowe n'intwaro nshasha ya demokarasi kumvikana bose nk'uko bose rimwe barashingiranye abahutu n'abatutsi barashingiranye nta wovuga ngo abatutsi bashingiye ukwaba abahutu bashingiye
urakoze Sylvestre urakoze Sylvestre twese na Elize ku yundi murongo wa telefone Elize ikadze
ndabaye
mwiriwe twaramutse kandi turaza kwirirwa uherereye hega Elize
ndi umunyagihugu mu ntara ya Karusi ariko ubugaranimeze mu gihugu cya Tanzania
nduga ku ijambo
y'umujyi wa Regesabara ku bwanjye ndabona intumbero wafashe atari intumbero yo kugarukira ku gihugu razi Uburundi ni igihugu cy'imigambo myinshi kandi gishingiye ku matora abategetsi bajyaho bashyize igiciro ku matora kubera iki batoca mu migambo kugira nyimba hari ibyo bifuza guhindura babihindure biciye muri mu matora kuko niyo demokarasi tugwanira ni nayo demokarasi iriho yuko abategetsi bajyaho bagiye gutora. Bityo ni kimwe demokrasi. Iyo ni ntambara. Turakwiye gutandukanya demokrasi n'intambara. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko demokrasi ni n'abategetsi bajyaho biciye mu matora. Iki ni cyose gice mu matora. Ariko si mu ntambara n'imiheto.
Urakoze Elize, reka duhe ikaze abandi kuko n'agatelefone kawe turumva kavuga nabi, ntidukomeze tu ugira umunsi mwiza. Yego. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri isangano munsi twabahaye uruga kugira ngo muvuge ico mugona ico mwibaza ku gitero Red Tabara umurugurwanya ubutegetsi bw'i Burundi wemanga ko wakoze kwa kabiri ejo ibubanza. Hari abamenyesha makuru ba iwacu, ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi, bariko barakurikirana iyo inkuru, bakaba bari mu minwe ya polisi. Twabahaye uruga kugira ngo mugire ico muvuze ku vy'abamenyesha makuru no ku vy'ico gitero. Dufise birahinduka ikaze.
Ego murakoze kumu murongo.
Uherereye
ndi mu Kirundo muri komine Vumbi.
Vyifashe gute ngaho mu Kirundo?
Ino ni sawa kabisa, nyine turi mu bikorwa, turi ku kipe.
Kandi ngaho mu Kirundo ijugi America FM murayumva?
Yewe gaye, ni sawa kabisa, aho nibereye mwe na hantu mu mikoko mugandi ko ndumviriza kabisa.
Ni kugumiza ku murongo.
Nuko
rero duga ku ijambo birahinduka.
Lero ijambo nashaka gushikiriza. Mu byukuri twumvise nyine ibyo bintu by'ibitero abo bagwanyi baguma bitwaza. Nagira nababwire yuko mu Burundi ibintu by'ukugwana burya si ibintu bibi. Ni ibintu bibi kubera uravye ingwano zose twagaciye mu bijyanye nyine zarahitanye ibintu byinshi. Lero kabisa nibabe baraba izo ngufu bakoresha mu kugwanya, ahubwo baze nyine kugira ibyabo bikemukire mu matora. Lero nga cankutira kagwaho iyo uko kuno amantu zayi nawe agiye gutohoza makuru batse bapfungwa, sinzi ngene biba bigenze, kandi babahaye akazi ko kuvuga makuru, sinzi ibyo ibiri inyuma byawe ntabyo mbanze. Rero icyo nsaba by'ukuri ndahojeje abo bantu bo nyine bahamukishijwe n'icyo gitero kabisa, bihangane nta kundi.
Hagako kogwa iki ku mpande zose gabirahinduka?
Icyo kogwa nuko abo bantu bakiyumvira kuba boza gutera igihugu, nuko baba ariko radutobera umutekano, ahubwo nibaze mu gihugu kugira tuje mu matora twese nyine dutore uwo dushaka.
Hanyuma ku ruhande rwa leta, naho
ku ruhande rwa leta
hagokogwa iki?
Iyo ku ruhande rwa leta cyokogwa kubagwanya, nuko nyine umusuma yaje kukwinjirana nyine urivuna nta kundi, ariko kubantuzanye kubamenyesha makuru nabo kweri bari bakwiye kurekurwa kuko bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose.
Hanyuma uravuze n'ikintu cy'amatora, ubicuka ngaho mu Kirundo byifashe gute muri ko muri itegura? Hasigaye n'igihe kiri munsi y'umwaka ko azotunganya mu kwezi kwa gatanu.
Ino turiteguye neza kabisa, kuko umuntu arajya agasinzira nta ngorane. Ego
urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho mu Kirundo.
Ego namwe.
Ego ubundi duse ku murongo wa telefone ni John Cards.
Ego murakoze, amahoro cyane.
Amahoro uherereye?
Jewe ndi mu gihugu cya Finland.
Aho muri Finland ijugi Amerika muyumva gute?
Bo ijugi Amerika tuyumva duciye kuri online, kuri internet.
N'abarundi n'abanyarwanda benshi muri iyo?
Aha jewe ndi abarundi turi bake, mugabo abanyarwanda ni benshi cyane,
n'abakongomani. Ego nuko rero nukubabwira nabo nyine aho muri Finland mukaza twakura muri benshi, tukumva ico mugona ku biganiro vyacu bitandukanye ku vyo tuba twabateguriye.
Ako kamo turakumviza tuzobikora.
Duga ku ijambo rero.
Yego nukuri ikintu nagomba kugena nk'impanuro, nta kibazo fita, ariko ndafite impanuro kugerekeye ibyo iyo ngwano yongeye kwaduka mu Burundi. Kuko amatora yo mu 1993 jewe naratoye nari umusore nkuze, kandi ukuntu baza bavuga warabona yuko nitwatora tugiye kuronka amahoro, ariko inyuma yaho bakivugwa mu ntambara z'umurenga n'uno munsi wabona ingene bimeze. Rero ndakunda kenshi kwiga nko ku bihugu bibanye nka Tanzania, kumenyereye avuga ati amacakubiri ya moko amacakubiri y'intara amacakubiri ndetse amacakubiri kwameze ko ariko kotsi ndiyubaka mu byindi byo bintu bira tuma bo babayeho neza sinasumba ibihugu turimo amacakubiri rero nk'izo ntambara zabaye mfate kuri izo byabaye ku 93 abana benshi barahenzwe bajya mu mashamba bajya kugwana baragirante ariko uraze inyungu bakuyemo je ntayo mbona nta nyungu nimwe bakuyemo uretse ko ubutugarijwe n'ubukene ubutugarijwe no kutaba ahantu heza bitumwe n'izo ntambara zabaye rero n'uno munsi muntu wese wiyumvira yuko ngira ngo ugiye kugwana ariho uzoshika ku byo wiyumvira n'ubwo umuntu wari wese avuze ngo agiye kugwana yaba umunyagihugu muto muto yaba umunyagihugu akude yaba wa politiki yuko uwo muntu twamugwaniriza hamwe tukamwereka inzira nziza irashe yo kuza kugwanisha ibyiyumviro wowe nimba ubona yuko warenganije
ego nico nagomba ndakubaze nti iyo nzira irashe ku bwawe ni ya
ibyiyumviro n'ukuri ufite icyo cyose cyumva uvuga ati kizofasha umunyagihugu uhereye ku munyagihugu muto muto gushika ku ukurira bose icyo cyumviro kizane ugwanisha ibyiyumviro hanyuma leta nayo igerageze yoroherereze bajya abantu babona yuko bafite ibyiyumviro kugira ngo turabe yuko tuvuga muri kahise kahise n'ukuri kadotu nk'ubu dufate ibyo byabaye dufite imyaka 18 ubu tugeze mu myaka 40 n'iyindi ari yegere ubukene nabwo bwaranze none mumva tuzoshika kuko
hanyuma
muze
duga ku ijambo bandanye
yego nibaze abantu bose tuvumbwe ahanini ngugwaruka batabonye kahise kuko ababonye kahise bobo bashobora gutuma ukubita n'agatima mpembe bakavuga ati bijya bintu ntibyasubira tuzongwa mu kibazo ariko aba bato bato baraza bakabahenda bakazemerera ibintu byinshi ati ejo bizogenda kuzo n'ukuri politike yo kuza kugwana ntayizodushikana uretse yuko tuzokwamira mu bukene tuzokwiza n'imyaka ijya na independence ariko tukiri muri bwa bukoloni bw'ubukene n'ibindi byinshi byene bituma n'intambara nasaba yuko n'ukuri umuntu wari wese yumvira yuko yokira cyane yobije afite ko akiri ku ntambara yobihagarika kabisa
hanyuma ego hanyuma icuvuze cyo kugwanisha ivyumviro nk'abari hanze y'igihugu abahunze batari mu gihugu ivyo vyumviro vyabo aho bo bigwanishiriza vyogenda gute bo bikora gute
bo abatari hanze y'igihugu
abari
ego bira
abari hanze nabajije abari hanze y'igihugu abahunze abanyepolitike bahunze
abahunze ni kimwe navuga kese n'umunye politike ariko icyumviro mvuze ndazi ko icyo Amerika gihumizwa n'abantu benshi si yose ntibashikize ibyumviro nk'ibi batwereka inzira zirashe kuko ubiravye uwo ari we wese aza agwanisha intambara nuko hari amarongo kanaka aba ariko ararondera n'ayo maronko azoba y'umuntu umwe cyangwa y'umuryango umwe ku Burundi ntacyazodufasha tukoresha kanwa tureke gukoresha inkoho tureke kugwana turabe yuko tworoheza abantu je birambabaza vrema wumvise nk'imiryango iri ngaho mu gihugu ugasanga umuntu ntibishoboka nuko ajya kabiri ku munsi niyo ajya kabiri ku munsi naho basi azojya bya bindi atandi icumi bimumariye ari kubwira ngo ntatse ibyo byose byatumwe n'intambara kuko ndibuka kijya gihe umuntu yashobora oke ntitwari z'ubutunze cyane ariko umuntu yashobora kuvuga ati mbo uno munsi ndifuje yuko ndi kibi uno munsi ndifuje yuko njya kurima akarima kimbura kuri icyo ashatse ariko uno munsi abantu bugarizwe n'ubukene abantu bugarizwe sinzi ukuntu bivuga kubera iki kubera izo ntambara ni ukuri politike y'intambara tuyihagarike ahubwo nituje hamwe politike yayo yose y'intambara tubone ko ari umwatsi kuri twebwe yaba bari muri opozisiyo yaba bari muri leta tuje hamwe tugwane n'ibyatunanira abatu uko twe tubyumvira ibyo turabira abatu ku bihugu bibanye abatanzaniya baba n'ibindi bihugu bigwanisha ibyiyumviro
urakoze cyane urakoze John ngaho muri Philippines ugira umunsi mwiza
yoke ni muri Finland
muri Finland urantunga ugira umunsi mwiza ngaho muri Finland n'ururimi rwanyereye urakoze cyane ugire ego tese na Joel ku yundi murongo wa telefone Joel ikaze Joel uratwumva?
Yego.
Eh guhererehe he?
Ndabwo. neza ajanda mu gisagara cha Bujumbura obita mu Maramvya.
Mu Maramvya.
Mbere y'ituga shindege.
Imbere aha aho mu Maramvya rero niho abantu banaca bagenda mu zabubanza byifashe gute Maramvya abantu urabona bariko baragenda.
Abantu bariko baragenda ariko benshi usanga iyo bajije ibijyanye n'inkuru yari cyane cyane ku mbuga ndetse no mu banyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi usanga bariko benshi ariko bayaga ukuntu byari bimeze none nk'uko nyine
bakavuga gute
bavuga yuko hari abantu bateye ndetse ariko bagana nk'abajya bajya mu rukoko bakavuga yuko bari bashobora kuba bari na benshi cyane bateye ubwoba ndetse bakavuga ko hari n'abana babonye bavuga ati hamwe zibandanye ko kuca twimuka no mu gihugu cy'u Burundi ko bavuga ko bari bafite ingufu zikomeye cyane n'ibirwanisho bikomeye rwose.
Hanyuma ga Joel urumva Maramvya barahaca bagendaza musigati bagendaza bubanza kandi n'inzira ikunze kugendwa hariho abantu bavi Bujumbura baza kurangura ayo matomati baza kurangura yo amananasi n'ibindi bintu by'urudandazwa rundi iyo ivyo iyo nzira barariko barayicamo ubona bariko baragenda nkuko vyahora canke
uko byahoravyema umba ariko baragenda kuko ikora umbera bwarasa nuko ndavuga n'ibyahumuye ko bavuga ati uko abantu baba bahabira guma bagenda binjira mu kibira ubungo umutekano baba bahagarutse kiretse yuko bavuga yuko hari icyuka kiri mu nzira za Buganda kubera burya abantu ngo ndabo bafashe abanyamakuru nyamukwa.
Umutekano nawe urinze gute?
Misacha Bujumbura
aho Imaramvya mu micungararo aho ushikana amaso
aha umutekano n'ise bakire cyari ibintu bike bike usanga bigenda byigaragaza niyo bwije kwiga ibintu by'imbonera kure nyene usanga nyine bisana bajya aribo bajya umutekano nyene sishobora kudengana masata tujijora ngo ube kuri the game.
Hari amakuru ijugi Amerika ritarashobora kwemeza bariko baravuga ko hariho n'abantu baba bavuye ubanzu unye bariko baragenda bahunga ari benshi nyuma y'ico gitero ico nk'abanyamaramvya hari ico mwamukiziko
aya icana cyaturamenye cyaturabibona.
Nuko
kubera n'imvura yari yazindutse abantu benshi biriwe mu madu nacyo turabimenya
imvura yari yazindutsiragwa
igiye guhita mu matreze guto umva nta nkuru turaronka.
Urakoze cyane Joelle hakagira ico muza muramenya muze muratubwira hari uburyo bwinshi bwo gushikira ijwi rya Amerika hariho WhatsApp yacu hariho Facebook hariho Gmail ariyo radio yacu arubaze gmail@kaburungu.com uko mudushikirije amakuru tuyakorera ko hamatu yabatangariza.
Yego murakoze.
Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza. Turase na Claver ku yundi murongo wa telefone Claver ikaze.
Yego murakoze namwe.
Uherereye ga Claver?
Ibubanza centre.
Ibubanza kuri centre. Vyifashe gute ngahe ibubanza?
Ndahe ibubanza umutekano ni wose nta ngorane.
Hanyuma ivyico gitero nyuma yacu abanyagihugu icuka kihari.
Ego harabaye hakagwi kabasuma bitwaje bigwanisho barahaciye mugabo abajejwe umutekano barashoboye kukametiza nyuma yako rero ubu abanyagihugu baratekanye nta ngorane zihari. Gusa hariho byinshi biba bica ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bandika ibintu biriya ariko sivyo. Nuko gushika ino saha amahoro n'umutekano bihari atangorane abari bashoboye kuba barigiye inyuma kubera aho amasasa abwiye urabona biragoye bose barasubiye mu ngo zabo.
Yaravuze cane avuga umanyungana gute?
Na umwanya si munini gose mugabo amasasa yaravuze urumva ahantu inkona ibimwe abantu bariko bararasana masasa nyine bari karavuga mugabo abantu uwo mwanya aheze baciye basubira mu ngo zabo.
Uvuze ngo akagwi ariko hariho n'ayandi makuru avuga ko bari abantu benshi kandi bari base n'ibigwanisho bikomeye.
Urumva abantu iyo bamaze kurenga umwe baba ari benshi nk'uko bivugwa mugabo iyo bavuze ngo bari benshi cyane ntibari benshi cyane kuko bari hagati ya 25.
Warababonye?
Mbonye twababonye mugabo dukurikije ku byo abajejwe umutekano bavuga kuko nibo bagwanye nabo. bavuga ko bari hagati ya 2015 mugabo urumva umunyagihugu ntashobora kubona abantu bitwaje ibigwanisho ngo baharure niyo babonye buri kuri rukanga.
Yego. Urakoze cyane Claver. Bego tukibutsa yuko ubushikiranganje bujeje umutekano mu gihugu cy'u Burundi bwavuze yuko bari 15 abanyagihugu bamwe bamwe babibonye bakavuga ko bashobora kuba bari benshi. Mukaba mufite amakuru arenze kuri ayo uko icuka cifashe ngahi bubanza no micungararo yaho muraza muraturungikira. WhatsApp yacu ni guteranya 1 2 4 1 9 9 1 3 1. Turi kandi no kuri Gmail radio@gmail.com. Kuri Facebook ni uko nyene muradutu ako nivyo wa radio yacu. Turase na Innocent ku yundi murongo wa telefone. Innocent ikadze ahwerereye hamucuduga ku ijambo
nko aho mirebere n'amahoro neza umutekano yakwiye buhora buhora. Eko me hama nkaba ngire ndege kubyaraye bibere ibanze yuko bage bamenyesha amakuru bari bazikaba yuko borekuga. Nkana none abamenyesha amakuru ngaha mu Burundi umutekano wabo bose bimeze neza kandi ntibemerewe no gutanga inkuru icyo ari cyo cyose. Nimba cyakora yuko niko bareka bakabarekura bagataha kubera bari ku kazi kabo. Hama ikiyerekeye kujya gutera nacyo cyarayikiyereye hariya icyiteke bamwe baratanga ibiharuro bitanyice abandi bakavuga ikibaho. Icyo nabona ni uko muraba kuza umutekano ugakorera ntibinjire hariya mu cyiteke baravuga yuko bafashe inkoko nyinshi cyane berekana inkoko nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ubwo bakavuga n'ikiharuro batanze n'icyo berekanye bakabona yuko igiharuro kidakwiriye. Nimba benshi bavuga ibiharuro bishushanye icyo nibabona rero ngo abo bantu batemba bimutekano nibagire bumvikane na leta hama bavuge icyo basaba hama leta nayo ibumvise hama ibiganiro bitangure ntihari amatora nk'ubu yemeje acyaraza umuntu umwe acyaraza umutekano agenda
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Inoso. Turafise Eric Kyundi murongo wa telefone. Eric Kadze turakumva uherereka yeri
ndi Bujumbura
nduga ku ijambo
eke gena goma ngirice sikirije kugerekeye ibyo byalanga ngahi bubanza. Urana muri iyi myaka je niko nditegereza imyaka twamaze mu ntambara n'ibyo umuntu ashobora gusanga benshi batandukanye bayiburiyemo. Muri iki gihe ibyerekeye intambara ntibyari bigikenewe. Hari hageze yuko umuntu akeneye nka nko gutwara aca mu by'amatora akitoza abanyagihugu bamushimye bakamutora batamushimye kubera imigambi yiwe bakareka kumutora. Uriko bitegereza nk'umuntu urana nk'abantu bari bamenyereye kurya bakaryama bakiberaho mu mahoro ugasubira gusubiza abantu mu ishyamba muri iki gihe nta muntu yo gushyigikira. Mu myaka iheze byari byoroshye ingene bashobora gushyigikira umurwanyi kuko wabona yuko hari ikintu gikenewe guhindurwa mu Burundi. None ubu hatugerereye nta ngorane n'imwe, ingorane isigaye kuri abo banyepolitike tube batubaka turitekanye.
Ikibazo aho kiri ni igihinduka canke uriko yamiriza uwo wose afata umuheto ga Eric.
Yo ku ruhande rwanjye sinerekwa umuntu afata umuheto. Ukadimo kuzoba ikiri mu matora. Kubera umuntu mutonya gusa niwe ahasiga ubuzima niwe hagira ingorane. Izo ngorane nicyo gituma umuntu adashobora gushyigikira abagwana muri iki gihe ushaka abaciye mu matora gusa. None ugiye kwitegereza aho hantu baciye bakongo bingira mu Burundi nta banyagihugu bafashe bakagira imbohe bakabikorerwa cyanjye usanga barasizeho ubuzima ntibabimeye kandi atacyo bazira.
hagakogwa iki kubgawe ho kogwa iki mbere yo kucubandanya n'ivyo vyamenyesha makuru
kubwanje ikintu cyokogwa aba bantu bari mu ntuze mu ishyamba bora ngene bahagarika ibi bintu kubera ntaho ntaho bapfa kandi ntaho bajya kuko iki gihe nta munyagihugu mutonya amushyigikiye kandi umunyagihugu mutonya uraje yuko ari we yamugaburiye akamugirira ibintu byose akamunyegereza mu bw'ubu nta wumwereko twese ntitubereko
ntimwereko abande
urabona umuntu wese ashobora kuba adurumbanya umutekano mu gihugu
hanyuma kuri ico camenyeshamakuru naho kucerekeye ico camenyeshamakuru naho
kucerekeye abamenyeshamakuru hariho ibintu bishobora kuba naho byota ku maradiyo yino ntitubimenye neza ugasanga ibyo bishoboye kumenyekana nk'ubu igihe binjira bava muri Congo usanga hariho abantu bafashwe cyangwa bakicwa bakabikoreza bakagira ibintu bitandukanye cyangwa ukagwa mu mborero zaho baciye biba bikenewe nka abamenyeshamakuru namwe ingene mushobora kuduha inkuru y'imvaho tukumva ibyo bintu ngene byagenda ntawundi none kugeza aho bigerereye kubeje kugeza uyu munsi ntawuzi uko byadindiye n'uko byiriwe basiza rero namwe abamenyeshamakuru mugiye muradutohoreza inkuru mukajya muradidushyikiriza ku mwanya ku mwanya tugaheza tukamenya ibyo bintu ngene byifashe
urumva ko bitoroshe urumva ko ari naho bitoroheye hariho abo muri ejo ikinyamakuru iwacu bari bagiye gutohoza wumvise ko bari mu minwe ya polisi batashobora kurekurwa ijwi rya Amerika tugeza turagerageza tubandanye dutohoza uko bigenda urazi ko tutemerewe no gukora amenyeshamakuru bacu batemerewe nuko dukorana barabahagaritse gutyo bikumvikana ko amakuru agoye kuronka ariko turahikaze wese afise kuyaturungikira haba kuri WhatsApp haba kuri Gmail gutyo onye natwe tukayakura ku imbere kuyabashikiriza
ego ni ndanda biko mugira uburyo mushoboye bwose mukaronka makuru ndabye biko kanga hari abantu ba mukora n'abashobora kubabwira ibintu n'ibyo byagenda amwe mushoboye kubimenya namwe muza murabigishikiriza tukadatura turabyumva tukabimenya
urakoze cyane
muba mugize neza
yego urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze neza
nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'iri mu Kinyarwanda twakire Obed kandi ni nawe wanyuma Obed Kaze
ego
uherere hega Obed
ndi Bujumbura
ni Bujumbura duga ku ijambo usongora kuko dusigaranye akanya katari gake
ego ngewe bwa mbere reka mbwire ko miyamiriza kuko ubwe turimwo nuko abandi benshi bagiye barabivuga sigiye twari tugeze mu cyo kugwana nuko wese afite uruhara muri iki byose dushaka kuba muri iki gihugu cyacu yo kwitaya kiba mpembera karaba ubukene abarundi barimwo kugira ngo uno munsi abarundi ntibasubire kugwara za ndwara ziterwa no kudafungura kuko uno munsi hari hageze aho barima ko ubukene bwo nasagatishwa rumuri rero wowe se afite icyo akora no kuvuga ntiyakamo kuva kuri leta y'u Burundi ndetse n'abo bose banyepolitike bumva ko kugira ngo ibibazo byabo byumvikane ari uko bomanda guca mu byo kurwana ko bogira icyo bahinduye kugira ngo borohereze umunyagihugu muto muto hanyuma namenyesha amakuru ko nabyo ni mu bintu bifasha kugira ngo mwese amenye mbega ibyuko kugenda gute nabo nyine boroherezwa mu kazi kabo nimba ari aho batakoze neza bereka ukuntu byari gukorwa mugabo hatabayemwo by'inguvu nicyo navuga muri uyu mwanya ko akanya kamaze kurangira
urakoze cyane Obede ugira umunsi mwiza
Ego
nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kabino ngahaduce dusozerera ikiganiro muri sanga 10 no munsi mwumvise cari cahaye akanya mwebwe aho muherereye kugira ngo mushobore kutubwira ico mugona kuri kino gitero cibubanza no kuvya bamenyesha makuru bafunzwe bariko bakurikirana iyo nkuru y'ico gitero camaze kwiyitirirwa na Red Tabara Red Tabara ni umurwi urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi witwaje ibirwanisho nuko rero mwakoze kudutega biri kino kiganiro ni mushobora gusura kutumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com yakoze Fatuma Arimasi Karara yegeranije amajwi na engineer bari kumwe Diane Nahazwe narinda kiremesheje ku izina rya bagenzi banje bose bo mu ruganda rw'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika tubifurize kubandanya mururanirwa mutwo muri mutwose